indundi kiture amakuru mu kirundi
imubandanya kumva ni radio indundi kiture akaze mu makuru twabateguriye haya nayo tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru. Kuri uyu wa gatandatu niho hahimbaza umunsi mukuru wahariwe amakomine ku rwego rw'igihugu. Ibirori byabereye muri komine n'intara ya Gitega, aho umukuru w'igihugu yashimiye bamwe mu bakuru b'imitumba bagize iyo komine ku bikorwa baranguye. Reka uwo munsi mukuru wanahimbajwe muri komine ya Mukaza ni mu gisagara ca Bujumbura. Aha abanyagihugu basaba koroherezwa mu bijanye no kuronswa impapuro baba bifuza mu bajejwe intwaro. Nabusuma bwari bumaze ikiringo cha baba umwaka bwari monogoje ku mutumba wa Gasenyi Nyakabondo ni muri komine Ntahangwa ni hano mu gisagara cha Bujumbura nyene. Ubu buriko buragabanuka nkuko abanyagihugu baba kuri uyo mutumba babishima, aho bavuga ko babikesha abajejwe umutekano bafashijwe n'intwaro. Nayo komine Rumonge ngo iriko igerageza gukora neza ibibanza vyiratiro kugira ngo ishobore kwakira ingenzi ku bwishi. Navyo nyene twabateguriye muri ano makuru muri komishikirizwa na Jota Miratuzi ivanye n'ingabwe ivyuma na Kerine Bizindasi.
Radio Indundi Culture.
Kuri wa gatandatu niho hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe amakomine ku rwego rw'igihugu. Ibirori byabereye muri komine n'intara ya Gitega. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yashimye ibikorwa byaranguwe n'abakuru bimwe mu mitumba igize iyo komine. Idonido na mugenzi wacu Aniseti Ntangu.
Mu birori byo guhimbaza umunsi wahariwe komine byabereye ku mutumba Simba zone Maramvya muri komine n'intara ya Gitega, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evest ndayishimiye ari kumwe n'umutandukanyi wiwe yayifadikanije n'abandi bavuka muri iyo komine, yamenyesheje ko ari gihe co kuja hamwe abize n'abatize bayage gutyo ku bijanye n'iterambere, ko ari umwanya ubereye wo kungurana ubwenge nk'abana ba mugabo umwe. Gutyo umukuru yego c'u Burundi Evariste ndayishimiye yasabye ugwaruka kwiga gutora impano zago baheze bakore bashizemo inguvu mu ntumbero y'ukuzoshika ku ndoto zabo. Yateye akamo kandi ababyeyi kwitaho by'umwihariko indero y'ugwaruka ishingiye ku gukunda gukora, aho umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye yibukije ko umuntu afise imyaka 32 y'ugukora arondera ubuzima bwiza kuva ku myaka ya 18 gushika kuri 50, kubamaze kuyirenza nabo abahamagarira kwivumbura bagifise inguvu. Muri iryo jambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yakeje abarongoye imitumba inyuma y'umwaka umwe bamaze ko baranguye imigambi rusange y'iterambere, babera gutyo akarero keza abandi, abashikiriza ko ari bo ndongozi zibereye muri bo indwi bakaba barongoye imitumba yo muri komine Gitega ariyo Rutega ma Kiremba Karemba Mubuga Gisuru Mugutu na Ntobwe. Yasozere ijambo asaba abarongoye imitumba muri rusangi kurikanura mu matora yimirije, kuko ari ku mitumba no mu makarte ayo matora azobera, ikizoba cose kikazobazwa abo bayirongoye. Anisana kuvigitega Radio Indundi Kiture.
Na muri komine ya Mukaza mu ntara ya Bujumbura uyo munsi mukuru wahimbajwe ariko umustane w'iyo komine ari Nebigirimana yaneguye ko hari abarongo yabandi batitavye uyo munsi mukuru kandi batamenyesheje impamvu, ko bwiwe bigasigura ko izo ndongozi zitaba zizi ico zijejwe. Ariko aha bamwe mu banyagihugu bashimye ukuntu barongowe nabo babatwara, nubwo banegura iteba mu kuronswa zimwe mu mpapuro nk'impapuro ndangamuntu. Idonido na Ejide Nahayo.
Muri uko guhimbaza uwo munsi mukuru wari wa makomine, umutantire wa komine Mukaza yaneguye ko hari abarongoye abandi mu mazone na quartier batitavye uwo munsi mukuru. Ku bwiwe ibi bigasa no kutubaha abanyagihugu babatoye.
Niyo hari iterambere rero ni kuvuga yuko abenegihugu barubaha indongozi kandi n'indongozi zikubaha abenegihugu. Uri indongozi yatowe ukaba urimo ni chef de quartier ugahamagarwa mu gikorwa nk'iki ukagisiba chef de zone wawe atakintu na kimwe wamubwiye n'ubujijirimo bene gihugu mwitwararike kuzamburuka indongozi namwe ndongozi mwitwararike kuba hasi yarenegihugu
ariko bamwe mu banyagihugu bitavye uwo munsi mukuru bashima uko barongowe n'izo ndongozi
badutwaye neza yego mugabo urumva ibintu birabyo ndivyibura gatosi kandi nta muntu yera ngo de bikaracamwo
abanyagihugu muri komine mukaza yamara bidogera guteba mu gutunganirizwa kubera muri komine kuri zimwe mu mpapuro zaterwa umukono
muri zone mugira n'ukuri uko none dutwaye nta bintu byo kuvuga ngo bonaga higihigi bacisha urubanza kuri aho ruri bacisha ukuri aho kuri ukibazo cy'amakaranga muntu ahantu bitebera ntibaze ngo nahandi bavuze uwo muri etase vi aragerageza akazinyarusa mugabo kigeze inefo muri komine abantu bazarodishira muri rgs barazigendeza ku buryo ufate nk'umwene gwo ashaka kunyaruka ayironde yagira jabuke nkwanda irateba ndongo zo muri komine nuko zoguma zisiriveya ibije bikanyaruka ku buryo umwene gihugu abakeneye ukaranga muntu yihuta atarindira ukwezi n'inusu ameza abiri
munsi wa hari wa makomine ukabashinzwe muri 2023 amwe mu mahangiro kukaba rukurabira hamwe ubuzima bwa komine no guhamagarira abanyagihugu kwitabirira ibikorwa z'inyungu rusangi mutantere wa mukaza yavuze ko indongozi z'iyo komine zimaze kugendera amazone yose kugira zumvirize ndetse zinatorera inyishu ibibazo bihanze abanyagihugu
abagabo 11 nibo ishyirahamwe abagabo mu gahinda ryaharuye ko bagandaguwe nabo bubakanye muri aya mezi abiri aheze niryo shyirahamwe nyine rishikiriza ko muri ico kiringo abagabo 6 bakomerekejwe bikomeye nabo bubakanye Boniface Nduwimana arongoye iryo shyirahamwe ahanigura ko abakora ayo mabi batama bahanwe igihe cyose ahagasaba ko abagiriwe n'ivyaha bene ivyo bose boja barahanwa tumukurikire
kuva mu kwezi kwa 5 gushika ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi twari dufite abagabo 11 bamaze kwicwa bazira amabi afatiye ku gitsina muri abo 4 bishwe mu kwezi kwa 5 2 bishwe mu kwezi kwa 6 n'abandi 5 bishwe mu kwezi kw'indwi mu gihugu cyose muri aba bagabo 11 bishwe 4 bishwe n'abagore bafatikanije n'abana babo abagabo 6 kandi barakomerekejwe bimwe bikomeye ku buryo bisaba uburyo bwinshi kugira ngo bavuzwe kwa muganga abagabo 2 kandi barakwezwe ibitsina gushika naho bikomereka tukabona rero ko ibijyanye n'amabi biguma bifata indi ntumbero ku murindi uboneka turashima ko bimwe muri ibyo byaha byashoboye guhanwa ariko cyane cyane turagaye inyifato yibonekeza aha amategeko arengwa ibi bigatuma iyo bibaye gucyo mu kibano bica biba nk'inyigisho ugasanga hari n'abandi baca bikika mu kiza bagakora ibyaha bisa n'ibyo tugasaba ko bene aba bantu iyo bafashwe horondegwa n'iyindi nkomoko yatumye binjira muri iki cyaha tukabona ko mu bikorwa byihutirwa byokogwa abana boronswa inyigisho zibakingira zituma badakurikira umubyeyi gito mu gikorwa nk'iki cy'ubugizi bwa nabi
hajo indundi kiteye
ubusuma bwari bumaze ikiringo cababa umwaka bwari monogoje ku mutumba wa Gasenyi Nyakabondo ni muri komine Ntahangwa intara ya Bujumbura ubu buriko buragabanuka nk'uko abanyagihugu baba kuri uyu mutumba ubu babishima abanyagihugu bavuga ko babikesha abanyagihugu bashinzwe n'intwaro gucunga umutekano bita abasecurity mu ntwaro bemeza ko kuva ico gihe abantu 6 bagirizwa ubusuma bamaze guhagarikwa idonido kuri no nkuru na Diodone niyanzigamiye
Awo banyagihugu bashima iryo gabanuka ry'ubusuma bwibonekeza muri icyo gice bavuga ko abajejwe intwaro bashyize mu gace kose abacunga umutekano bita ba security mu rurimi rw'igifaransa bemeza ko babaye mu mahoro bagiranije no mu myaka iheze
ino yitunganije afise aba security ukayiteye ukunyine kabakangana kose kabagafise aba security babo urumva n'umwana atoye n'ikintu cy'umuntu bonye bamfashe ubu ndi mu mutekano nange
ubu birafuma ariko mu minsi yahera atwebwe baratwibye sinatere televiziyo twagiye ariko wa Mungu gusenga sanga abihari
mu gihe ubwo busuma bwakunda hanini gukogwa ijoro ubu abitembereza bwije barahagarikwa basanze arabagizi ba nabi bagaheza bagashikirizwa inzego zibijejwe
urana nkima ya saa 5 uri kuyatendera abasigije bacha baguhagaritse wewe uruwahe kugenzwa na maji ugiye kubishura bacha kwa kibaji badasana tari uba barakuru arana bagushikiza ubutungane mugatona
mu gihe wasanga ubwo busuma ababukora harimo ugwaruka abanyagihugu basaba leta y'u Burundi gutunganya ibibanza na cane cane vy'inkino muri ico gice kugira ngo ugwaruka ruronke ico rukora
burondera ama espace yo kushiramo nk'ibibuga ama activite ya kuza abajene kugira ngo babe okipe n'ikintu
umuntu waro kugwego go hasi nabo baremeza ko ubwo bwizi bwa nabi bwagabanutse uburongo yo mutumba amosi ndayisaba amesha kwize dashobotse kubera gukorana neza kw'inyabune avuga ko mu matohoza yakozwe yerekanye ko babukora bava hanini mu makati ahanini bibe n'uwo mutumba ndayisaba agamagara barongoye kutijajara nyabuna babandanye birarira abantu batandatu bakora ubwo busuma bakabamaze guhagarikwa kuko warongoye uwo mutumba bivuga
Arakoze Dieudonné Niyanzigamiye ikigo kivura abafisi indwara zo mu mutwe SNPK carashizeho igisata cyo kuvura abiziziwe n'ibiyayura mutwe muganga yanonose kuvura indwara zo mu mutwe akaba ari we ajeje ubuyobozi bw'amagara muri ico kigo nasigura ko ico kigo gifasha abafashe ibiyayura mutwe canke abafise inyifato igumi garuka igatuma batamirirwa neza n'inkuru tubaza Clelia Kankundi
Icyo gisata gishasha cyo gufasha biziziwe n'ibiyayura mutwe cyuguruwe mu kigo kivura abafite indwara zo mu mutwe nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi w'ubuvuzi mu kigo CNPK muganga yanonosoye kuvura indwara zo mu mutwe Godelive Nimubona
mu kigo CNPK haruguruwe igisata cyo kuvura abantu bafata ibiyayura mutwe cyangwa bafite inyifato igumigaruka igatuma batamererwa neza cyo nita addiction comportementale
aha muganga Nimubona arerekana bimwe mu bituma umuntu yizizigwa
ukwizizigwa n'ibiyayura mutwe n'ubwo abayafashe ibiyayura mutwe navyo ni inzoga yashaka kubira ibiyayura mutwe mugihe yafashe ku rugero runini cyane tabi urumogi ibiyayura mutwe bitandukanye bivuga no kuvuga mu Kirundi ibyo bita ama heroine ama booster amashisha hari ama kokayine hariho imiti basanzwe bafata iyo bagwaye mugabo mu nyuma bakayifata ukutariko igaheze ikaba ikiyayura mutwe akenshi ngaruka nko kuri umuti bakunze kumva twa diazepam canke zo tutaza morphine na madelive yazo hariho ukwizizigwa n'inyifato ku nk'ibi vy'ama ecran kuraba ama television kuraba ama telefone kuraba ama film nawo mwanya wose gukina ku ma telefone canke ku ma television vy'ama je rero hari gishobora gusanga uko bikora kenshi biheze bikamubera ikibazo cyuko bivamwo bikagira ibimenyetso nk'ibyo umuntu yafashe ibiyayura mutwe
umuyobozi w'umugambi w'igihugu uraba indwara zitandukira muganga Leonidas Nzisabira ahimiriza abatabizi kwijurukira ico kigo na cane cane ko ukwizizigwa kugira ingaruka ku muntu
indwara zica bukebuke zihoreye kugira ingaruka ku magara y'umugwayi indwara za kanser z'ibitigu indwara zifatira mu mutwe urumva ko arahumwe wese kugira uruhara mu guhimiriza abantu ko icyo kigo kibaho kubera ko hari abantu benshi batazi ko icyo kigo kihari
igisata cyo kuvura biziziwe n'ibiyayura mutwe citiriwe umwizero mu kigo kivura abafite indwara zo mu mutwe CNPK cyatanguye gukora mu kwezi kwa gitugutu 2025 akaba ari ikigo cya mbere cya leta gifasha biziziwe n'ibiyayura mutwe igisata nk'ico cyaruguruwe no mu bigo vya leta bivura indwara zo mu mutwe vy'igitega n'ingozi
bamwe mu bahoze bigisha muri kaminuza y'u Burundi baranegura ko hari abavyeyi baba mu mahanga bakigisha abana babo ururimi rw'ikirundi ivyo ngo bituma abana bamwe batinya kugaruka mu gihugu abagarutse nabo bikabagora kuganira kuko abari nk'ururimi mvamahanga abo barimu batera kama abavyeyi kugerageza kwigisha ikirundi abana babo kuneza yabo ido nizo kuri no nkuru na Odilo Nkejimana
umwe mu banegura ko hari abavyeyi bashitse mu mahanga bagasubira kwigisha ururimi rw'ikirundi abana babo noheza ari umwigisha muri kaminuza y'Uburundi Christine Mbonyingingo uwo mukokuru kagatera intege bamwe mu barundi bahisemo kurondera ababigishiriza abana ururimi rw'ikirundi
Nanci ipari ntagiye kinini giheze numvise ko hari umurundi kazi yigisha abana bafite abavyeyi mu mahanga mu rurimi rw'ikirundi ingorane nuko mujana abana mu mahanga bakabategeka kuvuga mu ndimi zaho abavyeyi bagaca bagwa muri uwo mutego wo kwibagira ikirundi.
Nawe arabasana bibagirwa karanga ku Burundi bashitse mu mahanga. Melchior Mukuri umukukuruke nawe nyine mu bwigisha bwa kaminuza y'u Burundi warashima ko mu mahanga hari abarundi bakicishimira imico kama y'abarundi.
Nuko aho kwemanga imico kama yacu hari igihugu mperuka kumaramo indwi hafi zitatu aho nabonye urwaruka rw'abarundi bambaye udupira twanditse ko ngo ndi Umurundi kandi batembera muri ibyo bisagara ubona ko bagiye kwambara utwo dupira
dans cette grande ville apportant son t-shirt.
Barabara ndi murukundo kururu nawe nyine numukokuruke kuri yo kaminuza nimwe mu ariko barigisha abana bato mahanga ururimi rw'ikirundi avuga ko yabisabwe na bamwe mu babyeyi nyuma yo kubona abana babo batagishaka kuza mu Burundi kubera havuga ururimi badatahura.
Abarundi baba mu Bufaransa twaraganiriye bambwiye bati abana bacu baranze ko tuja mu Burundi kubera bavuze ko babura abo bavugana kubera batazi ikirundi. Banansabye ko nobigishiriza abana turi ko tuributsanya ibigize ikirundi mu nyuma mu mwaka wa kabiri tuzokwinjira mu mizi ku by'ururimi rw'ikirundi n'imico kama.
Ururimi rw'ikirundi kimwe mu byakaranga ko Burundi gashingiye ko gushye ku burukoreshwa ku bice 97 kw'ijana by'abarundi ariko leta ikaberutse gushinga umugwa w'abahinga 11 bagize urwego nshingwa kirundi nk'uko tubisanga mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 gashinze ubusa 86 byo kuwa 11 mu nyonyi mwaka wa 2025 kimwe mu bibonwa ko umugudu ufasha mu kunagura urwo rurimi.
Nayo ibibanza vyiratiro vyo muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga biriko biratunganywa neza. Musitanteri wa komine Rumonge Augustin Minani amenyesha ko ivyo bizotuma ingenzi ziyongera. Akaba avuga ko hari ibibanza nk'amashamba bigiye kubakwamwo amazu ya kiringenzi amashuha nayo atunganywe neza. Tumukurikire.
Uje ingenzi umugambi wagutse bibira dufise bishika abine canka yamba ico mu kigwena nico bitaca vyanda n'ikibira ca buruhukiro Nyamirambo zero bitavyongera kumaza shushe n'abaya mugara yagafumbe nayo kwidama rero ico gisata turiko turakozwe kugira ngo ingenzi ziyongere sanswe mbere mu rumonge dufise n'amahigwe tumenyere rumonge niyo ifise lisansi nini ku kiyaga Tanganyika kandi abona ko dufise amahoteli menshi ateye igomwe kandi akiri ingenzi nyinshi kandi zivuye ku isi yose. Tubandanya duhimiriza abantu bakamahoteli hanyuma natwe dutegura gutunganya ibyo bibanza. Ibibanza cy'amashuha kumugara cyo kiratunganywa, ibibanza cy'amashuha yo mu gafumu nacyo nyine vuba duca dusanga gutunganya. Ubu twatanguye gutanga imizibukiro y'abantu bafite amatongo hanyuma icyo tugihejeje cyose dutunganya kuhatunganya kuko mu gafumbe hoho tuzatunganya ku buryo budasanzwe ubwo mashaka kumugara kuko hoho hazoguma hari kujya hameze tugera gusa tuzotera ibiti tubana n'abantu bikinga kazuba n'imvura mugakizoguma kina turere. Aya mashamba nuno munsi ingezi zije tuzakira mu kibira cya kigwe na uyu mwaka twatekanije kuhashira kwibarabara inzu kwa kingenzi.
Yakaba yari musitanteri wa komine Rumonge Augustin Minane. Nino ngaha turangirije amakuru twabateguriye. Ndabashimiye mwebwe mwese marume yateze abiri. Shimira Kerine Bizinda vyamfashije muhinga bw'ivyuma. Hano makuru mariko muyashikirizwa na Jota Miratuzi. Mubandanye mugihe bihe vyiza.